ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda bagenzi muduteze amatwi nongeye kubaha ikaze mwese uno munsi ni kuwa gatatu tuganira ku magara y'abantu mwari muziko mu bisanzwe umutima w'umuntu ukora neza utera inshuro ibihumbi ijana ku munsi uno munsi tugiye kwiga ingwara y'umutima udatera neza iyo ngwara bayita insuffisance cardiaque mu rurimi rw'igifaransa niyo tugiye kwihweza neza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya Umutumire wacu ni Dr. Marc Nimburanira, umuganga yanonosoye indwara z'umutima hamwe n'imiringoti y'amaraso, akaba arongoye ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, Bujumbura mu Burundi. Tubahaye ikaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro, nimero yacu kuri WhatsApp ni 00 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Canke muduhamagare kuri nimero yacu y'Ibujumbura ni 7 5 5 5 6 3. Reka rero twakire umutumire wacu muganga Mariko Nimburanira Dr. Mariko Nimburanira kaze mu kiganiro muri sanga.
Yego nange ndabashimiye kubona mwana muri kino kiganiro.
Urakoze cyane gose muganga. Mbere yuko tuganira ku kibazo cy'umutima udatera neza, mwo tubwira muri make mu bisanzwe umutima usanzwe ukora ute mu mubiri w'umuntu?
Umutima mu bisanzwe ni igihimba cy'umubiri kiri mu gikaraza hagati y'amahaha, ukaba ukora nk'icyo bita ipompe, igihimba kigizwe n'inyama, hanyuma kikamera nk'imoteri cyakira amaraso kikongera kikayarungika mu bihimba by'umubiri biyakeneye. Umutima rero ufasha kurungika ingaburo kuri ibyo bihimba bigikeneye n'umwuka bita oxygen, ukongera ugashobora kwakira by'amaraso aje agaruka azanye ibyo bita amadeshe, kugira ngo ayo madeshe ashobore gusohoka harimo na gazi karbonike. Ahanini umutima n'icyo ujejwe, ugafasha umuntu kwaguma ameze neza, aguma aronse ingaburo zikwiye muri ibyo bihimba by'umubiri.
Murakoze cyane rwose. None indwara yerekeye uko uwo mutima utera, iyo ndwara bita insuffisance cardiaque mu rurimi rw'Igifaransa, ni indwara imeze ite muri rusange?
Muri rusange indwara bita insuffisance cardiaque ni indwara ituma umutima utafise ubushobozi bukwiye kugira ngo ushobore kurungika amaraso akwiye kuri ibyo bihimba by'umubiri biyakeneye, kugira ngo bishobore kuronka izo ngaburo zikwiye, bishobore kuronka n'uwo mwuka oxygen ukwiye. Ivyo rero birakunda gushika, bigashika bitumwe n'ibintu bitari bike vyinshi. Hari indwara tuvuze nka hypertension, indwara zijyanye n'imiringoti y'amaraso rezaritere, ibyo bita cardiopathie ischemique, ubu bisanzwe bihari kandi bikwiriye, bigatuma n'uko umuntu asanzwe afite ibindi bituma yogira izo ndwara aribyo z'iyo hypertension, abantu babyibushe, abantu banywa itabi, abantu bafite diyabete, eka abo barashobora kugira izo ndwara bita cardiopathie ischemique. Hariho n'ibindi bituma umutima uruha, bitumye nuko hariho indwara ntashobora kuba yaravukanye aribyo bita le cardiopathie congenitale, nibyo birashobora gutuma umutima uruha. Cyane naho ugasanga hariho abafite umutima urushe, ibyo bita le cardiomyopathie dilatée, hariho ibituma kenshi araho biga ku muntu ari predispose kubigira, cyangwa bigatuma n'uko yari asanzwe afise ino infection yoba yaratumye agira iyo kardiomiyopati, ari infection virale cyangwa n'ibindi, cyangwa ibitotisite nk'abantu banye inzoga nyinshi bashobora gutuma bagira umutima wagutse, cyangwa naho umuntu akagira umutima utera unyaraguritse icyo bita trouble, n'ibyo bishobora gutuma umutima uteba ukaruha. Cyane naho bigatumwa n'uko hariho indwara z'amahaha n'imiringoti z'amahaha zitera umutima w'iburyo. Umutima w'iburyo nawo nyine ugacisanga biratumye umutima wose gukora neza
icyo
gihe rero umuntu umutima we ntuba ufite ingufu zikwiye kugira ngo gishobore kurongeka amaraso
umubiri wose. Ego uravuze yuko iyo ndwara umuntu ashobora kuba yayivukanye, bavuze yuko ugutera kw'amaraso mu mubiri w'umuntu bishobora bigira ingorane iyo tuvuge nk'umuntu anywa itabi canke n'inzoga canke avyibushe cane. None nibihe bimenyetso umuntu yumva canke abona kugira amenye yuko iyo ngwara ayifise neza na neza?
Ibimenyetso ahenshi umugwayi atangura kumva arushe, akumva mu guhema biramugora, akumva umenga mu bikiriza araziriye ntahema neza. Iyo aryamye ahantu hateze bitanga agaca agomba kwicara cyangwa akumva umutima ugomba kwiruka cyane cyane. Iyo aje akatangira kubona inda itangiye kuba niniya, akabona uturingoti two mu ijosi dutanguye kubyimba tukaba tuniniya cyangwa akabona amaguru atanguye kubyimba. Nibyo yari asanzwe ashobora gukora mu minsi mu buzima bwiwe bwa minsi yose, atangura kubona atakibishoboye, agatangura kubona ibyo ashobora gutwara yikoreye ntitubishoboye, aho yashobora kuduga ntibishobora kuhaduga. Ibyo rero ni ibimenyetso bituma umurwayi yo kwiyumvira yuko agwaye indwara y'umutima, hanyuma bigaca bimutuma agenda kwisuzumisha ku muganga. Muganga nawe araheza akamusuzuma akoresheje amaso yiwe, ukamubona amubonye ce arabona yuko ahezagirika, arabona yuko asanzwe amenga arabyimbye cyangwa amubonye ari nk'umwana akiri mutoya, abona yuko ashobora kuba afise ku munwa hasa n'ubururu, agatatangura kwimbere ko ashobora kuba afise indwara yavukanye ishobora kumutuma ahezagirika. Ahejeje kumuraba arashobora guca amusuzumisha n'amaboko, akabona yuko inda izimbye, akabona yuko igitugu cyazimbye, akabona yuko amaguru yazimbye, hanyuma akomeza gukoresha n'akuma stethoscope kugira yumvirize ibiri umutima w'umeze, amahaha yuko atabye yita, amararikisita yoba ahari. Hanyuma ibyo byose biteranije wongere wanamu bagize ko atabyoba bitunza byoba bituma agira indwara z'umutima, uraheza ukabona yuko afise iyo ngwara, hanyuma bigaca bituma ujya ku rundi rugero rwo kurondera kugira ushoboye gukoresha ibyuma kiruta umusuzuma ugatora neza ko kwa iyo ngwara.
Yego muganga, uravuze yuko iyo ngwara bamwe bashobora kuyivukana kuko bivuze predispose ashobora kuyivukana. Turafise abanywanyi benshi ku telefone bafise ibibazo byinshi, ariko mbere yaho ikibazo kindi nayo ifise, umuntu ashobora ko yayivukanye akaba afise ibyo bibazo by'umutima udatera neza, arashobora kuyibana imyaka myinshi?
Ku bana bakiri batoyi hariho indwara y'umutima uvukana mu myaka izotera ikiheza nk'udutobore twa yavukanye tukiyugara, mugabo hari aho bishika ntitwiyugare. Icyo gihe rero birasaba ubuhinga bwo kugara utwo dutoboro cyane bwo kuvura iyo ndwara y'umutima yavukanye. Icyo gihe rero bisaba ubuhinga bukomeye, ari ubuhinga bwo kubaga. Iwacu nabwo dufise kenshi abafite ingorane nk'izo baca baja ku bindi bihugu bashobora kubabaga, mugabo hari n'izindi ndwara bavukana nka zibigimwe navuga cardiomyopathie rate, usanga ari ibintu genetike familiale, aho kenshi usanga bigoye. Ni bimwe binasaba n'uko kugira ngo baronge umuti ubereye kirashika n'aho batera uwundi muti, uwundi mutima aribyo bita transplantation cardiaque.
Yego. Reka twakire bimwe mu bibazo abanywanyi bacu bafise, hari abatiko ari bariko baratwandikira kuri Facebook. Ndabibutse ko abatwumva adresi yacu kuri Facebook ni Radio Yacu, murashobora kwandikaho ibibazo canke mukandika nimero zanyu tukabahamagara. Uwitwa Jean Marie turi kumwe ku telefone, kaze mu kiganiro Jean Marie.
Jamani shimini man.
Ego Jean Marie, kaze mu kiganiro, baza ikibazo muganga canke ushikirize icyumviro.
Nashaka kubaza ambwire amategeko umuntu yo ibyo yokora kugira yirinde indwara y'umutima. Ikindi nacyo none indwara y'umutima na diabete bitandukaniye he? Ko numva uyu muntu nyene agwaye diabete ngo n'umutima ngo bacha basanga wugwaye. Sawa utubazo twanje nutwo
murakoze cyane Jean Marie reka twongere dufata undi munywanyi ku telefone dufise Albin Albin turi kumwe
Yego ndabumva
Yego kaze mu kiganiro shikiriza kibazo cyangwa icyumviro
Yego nagomba koza si muganga Mariko ari shirije cardiologue atari uko boba bukera mu Burundi umutima naho baba bikoreramo ibazo cyarico
urakoze cyane Albin muganga wo tangurukishira ibibazo vya Jean Marie abajije ico kogwa kugira umuntu yirinde izo ngwara yongera abaza diabete n'ingwara z'umutima birafise isano
yego nagomba nsinire umushinga na Jean Marie kubaza kubaza kugira umuntu yikingire ingwara z'umutima ahari n'icyo twari ko tuvuga ni umutima make kuremba utagifite ubushobozi bwo gukora ibyo rero bihashyika kubera tutashoboye umuntu adashoboye kwikingira kugira ngo ashyikaho ku bintu bishoboka kwikingira ngaho hari bidashoboka kwikingira kuko nibabwiye mu bitera hariho ibintu bituma umuntu arwara umutima ibyo nibabwiye bya hypertension cyangwa diabete byo kugira ibiro byinshi kunywa itabi kugira ibintu by'amakolesterol kwikingira rero ni ukugira ibyo byose byatuma ibyo bintu mu gifaransa bavuga bati toba bien controle icya mbere ni uko umuntu yamenyera kugira ikarashishi kugira icyo bita siporo ntagume hamwe hanyuma akamenyera yuko mu byo afungura iyo mafungura ibintu bimeze neza ibintu birimo imboga birimo ibyamwa birimo amasereyari ibintu bitarimo amavuta menshi byatuma agira ibiro byinshi byatuma agira ibintu bya koresterole byinshi kubera iyo abyibushye kwegane ashobora gucagira iperitansiyo arashobora gucagira na diyabete umuntu akamenyera kugira ibiro bikeye ntagira ibiro byinshi ari byo bita bajya abantu bavuga yuko baba bari obese hanyuma umuntu rero yaramutse yumvise yuko hari ikintu kimubakiye mutima akumva utera nabi cyangwa akumva ahezagirika yaca ajya kwisuzumisha hakiri kare kugira ngo muganga ashobore kubona n'ingoga icyo uwo muntu agwaye kugira ngo ashobore kwivuza atararemba ikindi kibazo yabagije ngo indwara y'umutima itandukaniye he na diyabete nagomba ndamubwiye yuko diyabete ari cyo bita un des facteurs de risque cardiovasculaire ni indwara nayo nyine yica umutima yica amaso yica amasigo yica ishobora no gutuma umuntu agira bijya bita demaparalizi iyo ndwara rero twavuga yuko ahanini ishobora gutuma umutima urenga kubera ihari kandi itandukaniye rero diyabete ni indwara y'isukari ufite diyabete ashobora kuzogira hypertension ibyo nabyo hypertension bigabanya iyo diyabete cyangwa n'ibindi bikaba bituma umutima uruha nicyo gituma tujya tugira tuti umuntu afite diyabete yoheza akisuzumisha hakiri kare agakurikiza neza ibyo muganga yamubariye kugira ngo iyo ndwara ntizigangure kuko iramutse iganguye ikagaruka igira ingaruka mbi ku mutima ikongera ikagira ingaruka mbi no ku miringoti y'amaraso ukadusanga umuntu ntakibona ukadusanga yagize infarctus du myocarde umutima umuringoti ujya ku mutima yazize cyangwa nawe yarabaye paralize yagize ibyo bita accident vascular cerebral urumva iyo ndwara ya diyabete ni ngombwa
nibaza ko aka telefone kamugoye muganga ariko muhinga bw'ivyuma bagerageze kongera kumuronka mu gihe tuko turamurondera muganga twakira abandi banywanye n'ibibazo byabo kumbure niyagaruka ku telefone aravyishura turafise uwitwa James James turi kumwe
ego
James kaze mu kiganiro
ego namwe murakoze kutaka kakanya
ego
nagomba ndamwibaze muganga yavuze ku cerekeye abantu banywa itabi muganga ntiyatubwiye ibimenyetso nyamukuru biboneka kuri abo bantu kuko hari abantu usanga banywa itabi nk'imyaka nk'itatu nk'ine nk'itanu bakadahumva haragera igihe bagakorora kenshi bagakorora ugasanga bariko bakorora ibintu by'amaraso sinzi ko byaba biva kuri uwo mutima cyangwa yuko ryoba ari iryo tabi ryinshi hanyuma ikindi kintu nagomba kubaza ni ikintu cerekeye nk'umuntu kujya kuntu hari igihe umuntu yumvise ikintu kumva yuko umutima uravudutse cyane mu gihe cyo kinakibona nicyo yuko bigiterwa n'iyo ndwara y'umutima ikindi kibazo cya nyuma nasa n'urangirizako nashaka ndamubaze kuyakuntu abantu bakoresha nka telefone cyane ariko kuntu umuntu afise nka telefone akayitaba cyangwa akayibagira akayijyamirako ukarinda buracye ukarinda buke ama akisanga byuka umenga atonekara sinzi yuko
atonekara hehe
n'ibyo biri mu ngorane atonekara mu impande y'umutima nyine bivaye n'ukuntu ayikoresha cyane cyane kujya kuntu umuntu ayijyamirwa ama hagati iminsi bigahera mu nyuma bikagaruka sinzi uko cy'umuntu yokora cyangwa n'ahantu yokwitu ko kwa muganga sinzi nuko yavuze ko ngaho mu bunaro taho bayivurira
ego reka ndabwiwe ko muganga nimburanira tumuronse ku telefone muganga nongeye kugwikaze mu kiganiro na ka telefone katugoye ariko mbere yuko telefone tugora umunywanyi wacu Alba yari yabajije ati ara hantu babagira umutima mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya ni hehe
nagomba nshimire uwo munywanyi abajije mu Burundi nubwo yuko atahantu babagira umutima mugabo hariho akantu bita canal artérielle persistant ni akagwara umwana ashobora kubwokana hariho abantu bashika nka batatu barashoboye kubagirwa kuri hôpital militaire hariho n'uwundi umwe yashoboye kubagirwa ku bitaro bya Kira Hospital ni koko nyene dushobora kubaga ngaha mu Burundi kubera kadasaba kabuhinga bita bya circulation extracorporelle izindi ngwara zose batibagira hanze ahimwe ntibashobora kuzihabagira
ego urakoze cyane mbere yuko tukuja kundi munywanyi ndakubaze muganga ijambo cholesterol rirakunze kugaruka cyane iyo bavuga ingwara y'umutima bamwe bashobora kuba batazi cholesterol icyaricyo urashaka kugisigura muri make bakamenya n'ica rico nungene bo kwirinda kuduza ibitigiri vya cholesterol kugira ngo umutima wabo ubandanye ugira amagara meza cholesterol ni iki
mu bisanzwe cholesterol ni ikintu gisanzwe kiri mu bintu umuntu afungura mugabo muri yo cholesterol hariho cholesterol nziza
n'amavuta
ni meze nk'amavuta hanyuma ni mu maritide w'umuntu afungura ibyo rero harimo ibimeze neza n'ibitameze neza ayo cholesterol total akaba na cholesterol nziza bita HDL n'iyindi mbi LDL na triglyceride ibyo ni mu gifaransa mu kirundi sino ngine ndabivuga dusaba yuko ibintu bituma hagwirirana ibyo by'ama cholesterol itameze neza umuntu yagerageza kubyirinda cyane cyane nkaba ibyo bikunda kuduga ku bantu baguma batagira ikarashishi baguma hamwe ibyo rero ibyo triglyceride ibyo LDL birakunda kuduga birashobora no kuva no bijya umuntu aguma afungura akaguma yamagazi na isukari iva mu ndi zarizo zose hanyuma iyo sukari nayo makarori adashobora kuya ibyo bita mu gifaransa kuya depansa rero biraheza bikagoma byiyongerekana bikaba byinshi ingaruka mbi yabyo ni uko iyo cholesterol mbi LDL na triglyceride bica bigenda hajya ku miringoti y'amaraso ariyo bita artère bikaguma byirundaho ukadosanga kagaheha karagabanutse ntigashobora kureka amaraso arengane neza
kubera ibinure byinshi
rero nk'umuntu afite hypertension cyangwa agira diabete bitari umuntu mu gifaransa bavuga bitari bien controle bitavuwe neza izo cholesterol byatumye haba ibintu bita ma plaque d'atherome ni kuvuga iyo mitumba yabaye indani mu miringoti irashobora gukomereka iyikomeretse rero amaraso acavura akavurira ngaho hantu yavuze rero niyo ayo maraso yavuze niyo aheza cagenda akazibira ako karingoti bita artère aho ayo maraso adashobora kurengana igacya bituma ayo maraso adashobora gushikira aho hantu iyo misiri y'umutima cyanke ubwo ruhande rwo mu bwonko ukadusanga aho hantu ntihagishobora gukora neza kubera byavuye kuyo cholesterol itigeze ifatwa neza umuntu atigeze ayigenza neza
yego
ronka hanini cholesterol n'ibintu bisanzwe muri ibyo umuntu afungura ngarimo bibina byiza inacyo gituma dusaba yuko abantu bogerageza bagafunga ibyo bitarimo ibintu by'ibinure byinshi akagweza ibintu by'imboga ibintu by'ibyamwa nibyo bitanu gufasha kugabanya ibintu by'amakolesterol
yego uravuze ko ibinure ari kimwe mu makolesterol mabi kolesterol nziza umuntu yoyikura mu zihe mfungugo
kolesterol nziza iri mu isanzwe iri cyane cyane muri ibyo by'amafi nitama omega 3 ajyariho ama cholesterol nziza no muri ibyo bindi ibintu umuntu asanzwe afungura bitarimo ibinure byinshi byo twavutse by'imboga ibintu by'ibyamwa byose birashobora gufasha kugira umuntu agire iyo cholesterol nziza ntarongi iyo cholesterol mbi
murakoze cyane umuntu wanyu yitwa James yabajije akabazo avuga ati ku bantu banywa itabi ni ibihe bimenyetso yomya yuko afisi iyo ndwara ya insuffisance cardiaque aravuga ati hari gihe usanga abantu banywa itabi imyaka myinshi ugasanga iyo bakoroye bakorora amaraso ibyo babi bifise isano n'ingorane z'umutima yongera abaza ati nko ku muntu akoresha telefone akayikoresha umwanya muremure kumbura kanayirara ko akavyuka afise yavuze ati ububabare nko ku mutima niyo aba ariho yayishize byo ba ari kibazo cy'umutima navyo nyene gitewe na telefone
nagomba nshimire mushinga na James ku bibazo yabagije itazi nkuko nabivuze ni kintu kiri mu bintu byica umutima mugabo umuntu yashaka kunywa itabi n'imyaka ishika 20-30 ntiyigere agira izo ngorane z'umutima nk'uko yorinywa imyaka itatu hanyuma agacasa agatagira ingorane z'umutima mu bisanzwe ijya nkorora izananye n'itabi hari aho ishobora kuba ari inkorora atacyo bipfana n'umuntu afite icyo bita insuffisance cardiaque kubera itabi naryo rifite ingaruka mbi ku mahaha no ku mabronshi akagira indwara bita bronchite chronique kubera ujya mwotsi w'itabi ugenda ku masire vibratire ugatera ukamengana nk'umusengesenge hanyuma izo sire vibratire zahora ziduta resecretion zikajya hanze kizibe zigisohoka neza ugasanga aya mafisi inkorora mugabo ataragira sinyeza insuffisance cardiaque kugira ngo tuvuge tuti uwo muntu anywa itabi yagize indwara y'umutima nuko icyo cyo gukora cyo bagifatanije n'ibindi ingorane zo guhema nabi akabona byimba amaguru akabona n'igitigo kibyimbye akabona umutima uguma wiruka cyane hanyuma agiye kwisuzumisha abaganga bakabona yuko umutima usanzwe udakora neza aho niho yovuga ati byatari byaranteye ingorane iku kibazo cy'itelefone nibaza yuko gushikubara ntibarabitomora neza mu bushakashatsi yuko telefoni ifite ingaruka mbi ku mutima nabyo turabona aho baba barabyanditse hari n'abavuga yuko byafite ingaruka mbi ku bintu bijyanye n'ubwonko mugabo ntaho turabibona byanditse bitomoye neza kuri iki kibazo no mubwira yuko ntaho nta nyinshi tomoye naba mfise kugira ndamubwire nti iyo telefone ayikoresheje umwanya munini bashobora gutera ingaruka mbi ku byerekeye umutima
murakoze cyane ubundi munywanyi dufise ku telefone ni Innocent Innocent kaze mu kiganiro ikibazo canke cyumvira ufitiye muganga
ego jewe ikibazo nagira mbaze nuko hajya ayirawo na kuri insuffisance cardiaque yabo zibiri hariyo insuffisance cardiaque gauche na insuffisance cardiaque droite ubimenyetso byayo turiko turaraba kuri insuffisance cardiaque gauche hari aho batubwira yuko ari auscultation cardiaque wumva insuffle d'insuffisance mitrale ku rundi ruhande na kuri insuffisance cardiaque droite naho baratubwira ko wumva insuffle d'insuffisance cardiaque tricuspide mubisanzwe uri ku rosikirita umutima yotubwira ati ubitandukaniriza bitandukaniye aha naha anye kugira uzokumve yuko iyo ari mitrale cyangwa ari tricuspide hama ikindi kizazo kigira kabiri nashaka ndamubaze uwo muganga yuko insuffisance cardiaque koko bakenyezi bibumbenze yuko atangorane nimwe byo batera ikindi nacho nashaka cenda mubaza nashaka atubwire pronostic ya incidence cardiaque ibibazo byanje byarize
urakoze cyane inosa muganga mariko wo mwishura byo bibazo inosa yarafise
nagomba nshimire inosa kweze bibazo ahije kubaza gutandukanya incidence cardiaque y'ububamfu n'iyiburyo ukoresheje ubuhinga bwo kumviriza mu matwi yavuze soufre iri kukango bita mitral niyo kukango bita trick speed nibaza yuko hariho ibyo bita signe classique zerekana umutima yuko ari umutima w'uburyo cyangwa w'ubafu warushe iyo kumva soufre cyo cyohava gituma umuntu atandukanya yuko umuntu yagize incidence cardiaque y'ububamfu cyangwa y'iburyo kubera urashobora kugira agasufre wonivo ikurura ku kwango ka mitral ufise umutima w'ububamfu warushe cyangwa w'iburyo warushe cyo kimwe ni kumva agasufre wonivo yako kango ka trick speed ahanini hariho icyo bita amburido garo iyo ibya ifasha kugira we ufashe ibyo watoye uri kurapima umugwayi uwongeje kwako kantu niyo cyugira uti uwo muntu arafise insuffisance cardiaque kandi cyane insuffisance cardiaque y'uburyo arazi yuko nibaza ndamwumvirije numvume ni umuntu afise yobati byo kwa muganga aradi yuko umutima w'iburyo ari umuntu aba afise utuintelligence beje gure erofie patoje gure igitego kibyinje amaguru abyinje aho ababona yuko afise umutima w'iburyo warushe kumva soufre kuri trick speed byonyine ivyo bikuyogira avuge yuko umutima w'iburyo woba urushe hanyuma ku kibazo cy'abakenyezi bibungenze nagomera mushimire ko nabagize kino kibazo kubera umuntu afise umutima urushe duhanura yuko abapfasoni batokwibungenga kubera umutima ntubushoboye kurungika amaraso akwiye kuri we ari wenyine iyo babaye babiri bica bigorana umuntu afise rero umutima urushe utagifise ubushobozi bwo kurungika amaraso akwiye tubasaba yuko batogira imbanyi kubera biragira ingaruka mbi bituma uwo mwana ari naho umupfasoni atashobora gutwara iyo mbanyi gushika ivuka hari naho wasanga bizanye ingaruka mbi iramuhita iyo ndwara irabahitanye bose hanyuma icyerekeye yabagize ikintu kijyanye na pronostic kenshi indwara y'umutima yibonywe hanyuma ikabonwa hati imaze kugera ku rugero rukomeye ibyo bita ama classification dukoresha mu Gifaransa ya New York kugeze ku rugero rwa gatatu cyangwa kwa kane icyo gihe ku bantu ijana mu mwaka arashobora kuba hapfuye abantu bari hagati ya 35 cyangwa na 55 ni ukuvuga biva ku rugero iyo ndwara iba igezeko ubusanzwe mu myaka 5 naho nyine urugero rw'aba bitabye imana ruraba rutari ruto cyane birava hariho n'ibituma byinshi birava nuko uwo muntu agwaye iyo ndwara uwo ari we n'umuntu akuze n'umuntu afite diyabete cyangwa n'umuntu ubona yamatangiye guta ibiro cyane cyangwa n'umuntu watangiye guta ubwenge ukabona cyangwa yamaze ibyo bita moro resusite ibyo rero ni ibintu byo mu ve pronostike mu bisanzwe iyo ndwara ni indwara ihambaye cyane umuntu yokinga niho ukinze niho wowe uyifashe neza gusumba kuyivura yamaze gutera kandi imaze gushyika ku rugero runini
yego cyane dr nk'uko wabivuze inosa yabajije ikibazo umuntu yokwita tekinike rero abanyeshuri muri kaminuza turabararitse muhamagare mubaze ibibazo muganga tubibutse yuko Turi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni kiganiro cerekeye ingwara yitwa insuffisance cardiaque ni ingwara y'umutima umuntu abafise umutima udatera neza ku telefone turafise abandi banywanyi bafise ibibazo turafise Richard turi kumwe
Ego turi kumwe
Richard udutelefonye uri hehe
Yende mu kabezi muri ubukurarira
Ego Richard ikibazo cyangwa cyumvira ufitiye muganga
Ego nagiye amazi abashimire koko kiganiro numvise cyamfashe cyane ku mutima kandi kirafasha hanyuma akabazo mfise uretse ko hari wavuze yuko hari insuffisance cardiaque gauche na droite hari na insuffisance cardiaque globale nayo umuntu ashobora kuyimenya gute hanyuma ikibazo gira kabiri hari ubwo bishika nk'iyo umukenyezi yibungenze akabyimba amaguru yaba ifitanye ubucuti n'indwara z'umutima hanyuma yavuze yuko mu bifasha gukinga indwara z'umutima harimo kugira siporo ariko iyo ari abantu be iyo bari kugira siporo ashobora kwiruka ukazondashyira ahantu araguge nashaka kumubaza muganga nacyo bibako hanyuma ikibazo kindi yatubwiye yuko mu Burundi badashobora kuvura iby'indwara z'imitima bakoresha ibyo kubaga byitwa transplantation nashaka kumubaza habuze iki kugira ngo mu Burundi naho babikore n'abahinga babuze cyangwa n'ibikoresho bibuze
urakoze cyane Richard reka dufate uwundi munywanyi mbere yuko muganga yishyura ibyo bibazo Amani
ego ndakumva
ego Amani ikibazo cyangwa icyumviro ufitiye muganga
cyo kibazo ufitiye muganga urumva hariho abantu bavuga ko barwanya umutima hypertension muganga ko babisiguye hariho dufate nk'abantu baba ari 10 iyo umuntu akanze abo 10 umwe agapfa undi ntapfe 9 bagasigara cyanke 5 bagasigara rero ibyo biharuye sinzi ukuntu babiharura sinzi ukuntu babipima nk'abaganga bize banonose ibintu by'ubuganga kandi urazi yuko kenshi bavuga yuko umuntu afite ubwoba nawe nyine ngabagwa y'umutima n'ibyo byose gese sinzi ukuntu abaganga ukuntu baba barabyize babisiguye kandi kimwe ikindi kindi nacyo kigira gatatu birashika abo bose bakabonera mu bisagara ariko abo mu misozi nabo ntibababone bakaraba yuko kumbure bagapima ati umuntu agwaye umutima ubundi agwaye bazo bishe nije nyene kuri muganga cyabinyishura
yego muganga Mariko ukaze wishyura ibibazo byabo
yego nako manda bashimire nshimire umushinga ntaye bishari yabajije bati twavuze umutima urushe w'ubafu n'uwiburyo ati umutima urushe wose ati no nibimenyetso nibi ibimenyetso bya icyo bita insuffisance cardiaque globale ni byo bimenyetso byerekeye ku mutima w'iburyo uteranije n'iby'ubafu byose bishyize hamwe bita bitanga ibimenyetso bya insuffisance cardiaque globale ku kibazo cya kabiri ku mupfasoni yibungenze abyimba amaguru mu bisanzwe umupfasoni arashobora kubyimba amaguru yibungenze mugabo icyatumwe n'uko yoba agwaye umutima n'ibintu biri mu ihinduka ryiwe muri uwo mwanya yibungenze hariho ibintu biza birahinduka muri we murabyo yuko n'ibiro byiyongera amaguru ashobora gushika akabyimba mugabo atagwaye umutima mugabo amaguru yashobora kugutera amakenga igihe abyimba kongera akababara cyanke ukumva ashushe cyanke ukumva kiretse yuko abyimbye amaguru umutima uriruka cyane cyangwa ugasanga ufashe urundi yibijya by'umurindi w'amaraso tension arterie ugasanga yaduze cyane icyo gihe rero uko kubyimba kuba rero kuri mu ndwara twose tutegerezwa kurondera kugira ngo turabe dushobore kuzimufasha hakiri kare izikunda gushika amaguru abyimbye hari ibyo bita bimwe by'amaraso avuye mu maguru bita amatrombose yashobora gushika muri azi yuko ishobora no gutera icyo bita amburi pulmonaire abyimbye akombengera agashuha umukoze ko nukora kwa tayeri sipere yo biriho abyimbye akavuga yuko anahema nawe umutima wiruka nukuraba yuko ata ini bita kardiomiopati hiperpartum ijyanye n'iyo mbanyi birakunda gushika icyo gihe utugira ekografi y'umutima irahezika kwereka yuko uwo mubyeyi atoba afite indwara y'umutima yoba iri asosiye hanyuma ikindi kibazo yabagize ati twahari yuko abantu bagira sport ati mugabo hari abantu bagira sport bagace bagira ma accident ego ibyo birashika mugabo turiko turaraba aho bishika ntibishika kenshi nico gituma abantu bogira sport bubanze bakisuzumisha nk'abantu bafite bageze ku myaka 30 40 40 n'irenga hariho sport uta wogira icyo dukeneye sije sport y'ukuvuduka n'ijya karashishi ibita igira yandurance y'uguhoza ko ntugiye bijya byo kuvuduka cyane cyane duhanura abantu rero bagira iyo karashishi y'uko bokwisuzumisha kwa muganga bakaraba yuko atangwara cyoba zibuza yuko umuntu agira sport kubera hari n'ashobora ko twamusaje ko agira sport akagira yasanzwe afite nk'indwara tubwiye ni valve yiyugaye itugurutse neza cyangwa afite icyo bita cardiomyopathie hypertrophique ibyo ni ibintu muganga ashobora gusuzuma cyo gituma duhanura yuko abantu bokwisuzumisha n'imiduga batunze bahora bazitwara kuzirabisha kugira babone yuko umwaka ku mwaka imodoka imeze neza nabo nyine bokwisuzumisha kugira ngo bagiye karashishe babone yuko bameze neza hari ikindi kibazo yabagije yuko atabuhinga bwo kubaga ngaha mu Burundi bushoboka ati none habuze iki ikibuze ubwa mbere ni kuronka abahinga bakwiye hariho abahinga babinonosoye bamwe ari abagumye mu bihugu byo hanze hashobora kuba hariho ibibatuma bone yuko ukubaho kwaho kuba gusumba barino hakaba nabo bariyo mugabo nitwavuga yuko ari benshi turibaza yuko hakenewe kwigisha abahinga benshi bo kubaga ibyo by'umutima kugira ngo dushobore kuzobigira ngayo niwacu cya kabiri ni uko n'uburyo icyo ama bloc opératoire nuvuga aho babagira mu bantu nuvuga yuko ngatana hamwe hateguye hakwije ibisabwa kugira ngo dushobore kubagira ngaha ekipuma ijyanye n'ibyo kubaga umutima ngaha naho dufite twibaza yuko ibi nibyo tuzosaba mu myaka itoza kugira ngo leta igifashe natwe dushike kuri urwo rugero tureke kwama tubona yuko abagwayi bajya kwivuriza hanze
yego aho bari ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'abikorera utwabo kugira ngo ubwo buryo buboneke
haba ku rwego rw'abikorera utwabo hari aho tubona biriko biraza ni hari ibitaro bishasha Kira Hospital barafise uwo mugambi yuko izo ndwara zobagirwa ngaha kandi twarabonye hariho abahinga ubu basubiye mu karuhuko hanze mugaturazi yuko mu minsi izoza hariho ibizoshobora kubagirwa ngaha mu minsi izoza nico tubona twagira tuti coduha icyizere twagira tuti n'abandi bakora utwaba barashobora kuzoboneraho hanyuma akazogira n'ibitaro bya leta byogira nabyo bibishoboye byogira icyo biterereye kugira ngo izo ndwara zishobore kubagirwa ngaha
yego ibibazo vya amani sinzi ikibazo cyo cya mbere yuko mushobora kucisha yavuze ati nkiyo bafise ibiharuro by'abayigwaye babiharura gute ndibaza yuko ashatse kumenya ubushakashatsi ukuntu babwakozwe yabajije ati kandi ati ubwoba y'umuntu afise ubwoba yo bagwaye umutima yongera nabaza ica gatatu abaza ati abantu bari mu bisagara n'abantu bari ku gatumba bitandukaniye he mu bijanye no kugwara umutima
bona gomba nshimire kuri mushime na yamani kubaza yabagije iki cha rutya iterita ingwara y'umurindi wa maraso ndivatangira gombye kubaza ikintu kijyanye n'ubushakashatsi n'ibijyanye na statistique ndiya gitomoye neza simbona ni naho no kugenda mwishure neza ingene no kivuga ico bikoze aha mu Burundi wacu ibiharuro byiza byo kwerekana tuti dufashe nk'abantu ijana muri aba abashika 40 cyangwa bangahe bashobora kuba barwaye hypertension ntiturabironka ku rugero rw'igihugu cyose hariho ubushakashatsi buba mu gusanga ari ibintu biba ku barwayi babonywe ngaha mu bitaro byaha mu gisagara cy'i Bujumbura turibaza yuko mu minsi izoza mu myaka izoza hogira icyigwa icyo bita registre y'u Burundi kuri hypertension arterielle kugira ngo tumenye abagwayi hypertension ko babangana ni naho ngiya azote ba ako kanyota afise tukashobora kukatorera inyishu hanyuma cya kabiri ubwoba ufise ubwoba yobagwaye umutima nibaza yuko kugira ubwoba no kugwara umutima nibaza yuko bitandukanye kwashobora kugira ubwoba nibijyange yagombye kubaza byuko umutima wumva wiruka iyo umuntu afise uruhagarara afise icyo bita stress arashobora kugira ubwoba akumva umenga natekaniwe akumva umenga meze neza akumva umenga ngihema arazibura akumva umenga umutima uriruka cyane mugafise ubwoba bufise icyabutumye cyatumye agira stress cyatumye agira uruhagarara so kuvuga rero ko agwaye umutima mugara ashobora kugira kugwara umutima akongera akagira ubwoba ibyo bishobora ibishikira umuntu akomeye n'umuntu agwaye umutima birashobora kumushikira kugira ubwoba rero sinovuga yuko ari kimenyetso cyo kwerekana yuko umuntu agwaye umutima ubwoba ni kimenyetso kiri ngaho gishobora kiri ngaho umuntu atagwaye n'umutima hanyuma yabajije itandukanirizo ku bantu bo mu bisagara no mu bantu bo mu gihugu hagati ati ko hari itandukanirizo muri kuri iby'indwara z'umutima icyo tubona nuko mu bisagara iby'indwara zituma abantu bazibuha bagira ibintu byinshi ziratanguye ku bantu bo mu bisagara turabona yuko zigwiriye gusumba ku bantu babiri imizi bo hagati mu gihugu tukabona yuko abo mu gisagara nabo bishobora gushika zijya ndwara zifata imiringoti y'amaraso bishobora kuba ari nyinshi mugabo naha ndaguye ndagarutse naho nyene nta biharuro dufise gushika ubu icyo bita ikigo cyaba cyaragizwe ku buryo twoheze tukabitomora neza mugabo icyo bikoze ku bantu bo mu gihugu hagati turabona yuko ingene babayeho mu buryo busanzwe bubayabaye ku buryo atabintu by'umurengera icyo bita ama exe bagira mu byo bakora kandi n'abantu baguma twavuga yuko baguma bakoresha mu ndimo bakora sijya n'ingufu baba ariko barasohora turabona yuko nta bintu byo kugira ibiro byinshi n'ibintu by'ama hypertension na diabete twibaza yuko tu hoba ikigwa kiraba hagati mu gisagara no mu gihugu hagati turabona yuko hagati mu gihugu twosanga zitaguhiye cyane
yego tugarutse ku kibazo cya amani kigira kabiri kubyerekeye ubwoba tukagaruka ku bihe turimo muri iki gihe mu Burundi ibihe by'umutekano muke byahise mu minsi yahera no muri iki gihe mu bice bimwe by'igihugu hari umutekano muke ubwoba canke amakenga menshi byovyura iyo ngwara ya insuffisance cardiaque iyo umuntu agumye agira ubwoba birengeye canke umwanya wose canke igihe kirekire byotuma iyo ngwara yaduka mu mubiri wiwe
nagoma ndabashimire kuri icyo kibazo mubajije ibihe by'umutekano muke birafise ingaruka mbi kukugene iyi ndwara ishobora gufatwa ishobora gukurikiranwa icya mbere iyo hari umutekano muke muri ako gace karimo umutekano muke abantu baguma bari mu ruhagarara usanga bataronka n'ingene bashobora gushikira umuganga iyo bakeneye iyo bagize ingorane zo guhema nabi iyo babuze umuti wabaheranye ugasanga ntibashoboye kugenda kurondera kandi ikindi nacyo uko kugira uruhagarara biratuma n'urya murindi w'amaraso bijya bitatangira ashobora kuduga uko iduga biri mu bintu bishobora gutuma iyo ndwara muri uwo mwanya itamera neza ugasanga birasubiye inyuma ikindi nacyo nk'uko mubizi ahantu hari umutekano muke musanga n'ubutunzi bijyana ugasanga umuntu ntaronka uburyo bukwiye kubwira ashobore kuronka uduhera two kujya kwisuzumisha iyo yumvise yasubiye guhema nabi cyangwa ugasanga yabuze uduhera kubwira ashobore ashobore kugura imiti abandanye yifata kuko murazi yongwara y'umutima uwo yafashe tubasaba yuko bagomba gufata imiti batoyihagarika kiretse ari muganga wenyine aramutse amubwiye ati iyi miti urashobora kuyikuramwo iriyoba igikenewe mu majambo make ibyo bihantu hatari umutekano no gufata iyo ngwara turabona yuko biba ikibazo ku bagwayi no ku basanzwe bakurikirana abo bagwayi
ego dufise abanywanyi benshi ku murongo wa telefone bifuza kukubaza ikibazo muganga reka dufate Latifa n'abari ku murongo turabasaba gucagagura ibibazo byanyu mukabibaza mu mwanya muto cyane yakanya katubanye gake ariko witwa Latifa Latifa turi kumwe
ego turi kumwe
ego duga ku ijambo
ngese utubazo tubiri
ego wihute
akabazo ka mbere kavuga gutya niyo umuvyeyi yihungenze kandi afise indwara y'umutima hanyuma akibaruka umwana birashika umwana wiwe akazana niyo ndwara
yego
iyo umwana avukanye indwara y'umutima umuvyeyi wiwe yobimenya gute akabazo kagira kabiri naka
ego Latifa murantunga ariko reka tuhakaryo abandi babaza ikibazo chawe turagifise ni mu buce bubiri reka tubaze nuwitwa Ahmed Ahmed turi kumwe
kibazo nari nsana sakwaza muganga ego icambere tubanze gusima yuko amaze kuboneka abahinga ku ngwara z'umutima ngaha mu Burundi ariko tugasaba leta nayo yuko ishobora kugira kigoro igashobora kugira kuzira abasizi hano ko ishobora kurondera ibitaro bishobora kuvura indwara y'umutima bibaye ngombwa bakanamubaga ariko ikibazo ngomba kubaza ni iki iyo bishyitse nk'umubyeyi yibungenze bakamupima indwara y'umutima hanyuma amaze kumupima indwara y'umutima amaze kuyibaruka ati igihe agasubira kwa muganga bagasanga iyo ndwara y'umutima atayagifite yarayikize nshobora kubaza muganga iba yarakize neza cyangwa irashobora kugaruka umwanya n'umwanya cyangwa iba yarakize burundu
urakoze cyane Ahmed muganga ucagagure inyishu z'aba banywanyi bacu tugira twongere dufate uwundi umwe ariko mbere yaho uwo kwishyura akabazo ka Latifa na Ahmed abanywanyi benshi ndumva bashimize cyane ku bakenyezi bibungenze iki kibazo murakibona cyane ku bitaro aho muvurira kuri hôpital militaire
iki kibazo turakibona abafashe nibibungenze nabo nyine iyi ngwara irabakarira ibyo kubona bakibaza nuko babibona ati hariho oturu yabo kenshi babona bikunze gushika ikibazo rero Latifa yabagije yuko umufashe nibibungenze afise umutima urushe yuko umwana ashobora kuvukana iyo ngwara oya habanamba umwana arashobora kuvuka yovukana indwara y'umutima nk'uwo avutse no kuwundi muntu akomeye profeti yuko uwo mubyeyi afite indwara y'umutima ntibituma uwo mwana atavuka afite indwara y'umutima ikibazo cya kabiri yavuze ati none umwana avutse afite indwara y'umutima ati uwo yimenya gute uyu mwana akivuka mu bisanzwe yavukiye mu bitaro abaganga baramutuza makivuka bakabona yuko ameze neza yuko rukoba rusa neza kwahema neza iyo rero atanguye guhema nabi akivuka aho rero umuntu acarondera igituma avutse ahema nabi ni naho rero abaganga baca bagerageza bakamupima bakumviriza bakumva yuko atagasufe yoba yavukanye akavukanye bagaca bamubwirira ekografi y'umutima bakabona yuko umutima wavutse ukomeye cyangwa utavutse ukomeye hari rero n'umutima uboneka yuko urwaye umwana amaze kumara amezi abiri atatu cyangwa n'umwaka umwe cyangwa n'imyaka n'itanu icyo gihe rero tubona yuko ari umwana ahezagirika ukabona yuko ari umwana atafite igikuriro cyiza ukabona yuko ari umwana adafungura neza ukabona yuko ari umwana yamarushe icyo gihe bariko baramusuzuma barashobora guca babona yuko uwo mwana afise indwara y'umutima ibi bya ibibazo bya Latifa ku bibazo bya Ahmed nagomba nshime intererano yiwe nongera nishura ku kibazo yabagije cy'umubyeyi yihungenze bagafise indwara y'umutima ngo mugabo
yibarutse ingwara igahera ico nibaza yagombye kubaza ni babavyeyi bihungenga bakabyara bafise ico bita hypertension preeclampsia tension yaduze iyo umubyeyi yibarutse baba mukuyemwo ico bita lo placenta kijya kiba gifise umwana kuko kiri mu bituma iyo tansio iduga iyo bate kugikuramo rero wa mufasoni ya tansio yiwe iraheza buke buke ikasubira kumera neza n'ibikiri hejuru ntaba gikeneye umuti nibaza ko cyagombye kubaza yabajije ingwara y'umutima daro cadre insuffisance cardiaque icyo gihe rero uwo mubyeyi tansio iciye isubira kumera neza arashobora no kubyara abandi ntigaruke mugabo rero uwo rero no kuguma yisuzumisha akama asuzumisha tansio kubera amaze kugera mu bigero agakura iyo tansio irashobora kugaruka akagira hypertension iza ikagumaho izokenera yuko yama afata umuti
Muganga turagushimiye cyane gose akanya katubanye gake abanywanyi dufite ku telefone bari benshi ariko ndabashimiye mwese mwateza amatwi iki kiganiro twari kumwe na Dr Marc Nimburanira kuri Hôpital Militaire y'Ibujumbura mu Burundi mwari kumwe na Oriane Itangishaka mwakoze cyane kudutega amatwi mugira umunsi mwiza naho ubutaha